Imumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi
baramutse Fidel Tiyahera muyavugwa muri Afrika imigambwe ya politike irenga ijana muri Guinea izoshikiriza hamwe urwandiko rwaho ihagaze ku kirangaminsi cy'amatora kugira ubutegetsi bw'igihugu busubizwe mu minwe y'abasivile ibi byashikirijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea Selu Dalein Diallo ejo ku munsi wa mbere Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yabwiye abamenyesha makuru kugo runani rugizwe n'imigambwe 128 ibi abo banyamigambwe babishikirije mu gihe abategetsi bishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO basabye abasirikare bari ku butegetsi muri Guinea gutunganya amatora mu mezi atandatu atarenga CEDEAO yarahagaritse Guinea muri uryo muryango yongera rifatira ibihano bamwe muri ako kagwi k'abasirikare hamwe n'imiryango yabo bagirizwa kugira uruhara muri kudeta yo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze yirukanye perezida Alpha Conde ku butegetsi ku mugabane wa Buraya abimukira barenga 4,000 barafuye canke baburirwa irengero bariko bagerageza gushika muri Espagne mu mwaka uheze wa 2021 biyongereye kabiri ugereranije n'umwaka w'2020 w'imbere yaho ibi byavuzwe n'ishyirahamwe ryo muri Espagne ritegamiye leta yitwa Caminando Fronteras rikurikiranira hafi amato ari mu kaga mu mazi ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe Caminando Fronteras rivuga ko abimukira 4,444 bafuye canke baburiwe irengero bariko baragerageza kwinjira muri Espagne iki nicyo gitigiri ca mbere kinini c'abafa buri mwaka kuva iryo shyirahamwe ritanguye gutororokanya ibyo bitigiri mu 2015 Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yararahiye ko azotegerezwa kwihora Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rupfu rw'umukomanda wayo Qasem Soleimani Iran hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bibutse General Soleimani hamwe n'umuriyetena w'umunya-Iraki bishwe na drone ya Amerika ku kibuga cy'indege cy'i Baghdad ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere 2020 Perezida Raisi yabwiye abari bakoraniye mu masengesho yo kwibuka izo ntwazangabo ko ababateye hamwe n'uwo yise umwicanyi mukuru Donald Trump bakwiye kurengutswa mu butungane no kubihanirwa bitabaye uko Perezida Raisi avuga ko azobwira abategetsi bose ba Amerika ko atankeka ukuboko kwihora kuzosokoroka mu rwubati rw'ihanga ry'abayisilamu Amerika yavuze ko Soleimani yishwe kuko yariko ategura kwica abanyamerika muri Iraq. Mu makungu kandi ibihugu bitanu rutura kuruta ibindi ku isi byariyemeje gukorera hamwe mu guhagarika ikwirakwira ry'ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyere no gukinga intambara ya nikleyere. Ibi byavuye mu itangazo rusange ry'ibyo bihugu bitanu bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi aka kanama kagizwe n'Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byemeye ko atagihugu na kimwe cyutsinda intambara ya nikleyeri kubw'ibyo nta na kimwe gikwiye kuyisomborotsa. Iri tangazo ryeje ku munsi wa mbere ryaje mu gihe hari ubwoba bw'intambara hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya ku basirikare b'Uburusiya barungitswe ku rubibe na Ukraine. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubuga rwa Major ruvanze n'umuyaga rwaribonekeje mu mareta atari make ejo ku munsi wa mbere rutuma kandi ingo ziharugwa mu 5,000 zibura umuyaga nkuba eka n'ibiro bya leta biba ngombwa ko byugagwa ku mugwa mukuru i Washington. Uru rubura n'umuyaga rwatumye kandi Perezida Joe Biden atabasha kurerugwa na kajugujugu ngo ave ku kibuga cy'indege cya gisirikare kiri mu micungararo ya Washington. Yaciye ahitamwo gukoresha ibarabara atahukanywa n'imodokari avuye mu minsi mikuru irangiza umwaka yahimbarije muri leta ya Delaware. Ibi bihe bibi byiyongereye ku bukene bw'abakozi buhanze ubuzi muri Amerika kubera iki kiza cya COVID-19 cyatumye kandi n'indege z'urudandaza zirenga 1,900 muri Amerika zirushiriza guhagarika ingendo n'ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze Aloys kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igipolisi cy'u Burundi cyataye ejo kuwa mbere mu mvuto abantu bane barimo abakozi babiri b'ibanki y'ubudandaji Bankobu bikekwa mu busuma bwabaye bw'amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi bwakozwe muri iyo banki mu mpera z'uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2021.
Aba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca bambwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Uyo ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo z'u Burundi zakoze igitero ku bagwanya ubutegetsi b'umugwi Red Tabara bari mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya groupement ya Kigoma iri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cumweru cyagabye ibitero ku nyeshamba z'abarundi za Red Tabara bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo, Kitavuza Mpegeri ndetse na Rukuka. Andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshamba imwe ya Red Tabara igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kijyama. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure.
Amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku Nduga zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure niko zigana ahari ibirindiro byacu. Rero tugwa mu mitego yacu, turi ko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu Gashengo, bibera aho bita mu Rukuka, bibera no mu Gitembe. Ubu tuvugana rero nibo bari abo bantu, ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makaritsi nakubwiye. Ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu murongo ukaba waraye mu kaderege. Ubu tuvugana,
iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo, ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi?
Badafite amakuru ahagije aho bavuye muri bataye mu cy'ibitoro.
Mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe
ku ruhande rwabo? Ejo twarashe abantu 10 bapfuye, turabona amahiti zabo. Ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira.
Ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku Kijyamo ejo.
Oya, iyo niyo ndakora imaje na batari y'abasada bacu barakwiye.
Ibi byo kugwanira ku butaka bwa Congo muri Abarundi mubona bisobanura iki?
Yewe, leta y'u Burundi niyo yaje kutubonera twahungiye twarwe ino
gusa. Twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Major Dieudonne Kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano. Mu kwezi kwa 12 gushize, hagati ya tariki ya 24 na tariki ya 25, sosiyete sivile zo muri Uvira zavuze yuko ari abasirikare barenga 380 b'u Burundi binjiye muri Congo banyuze za Remera muri teritwari ya Uvira berekeza mu misozi miremire za Kifuni ho muri groupe ya Kigoma.
Je prends les cas récemment les 25 et 24, il y a une infiltration armée, il y a une moise armée burundaise, tout plus de 380 personnes armée burundaise ils traversaient facilement on était pas comme.
Tariki ya 25 ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zije ahitwa Kitemesho bazamukira mu misozi ya Lemera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Kifuni. Mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka mushya mwiza, yavuze yuko umugwi wa Red Tabara ari uw'iterabwoba.
Ntagire uryama umukondo wa sosi ngo yijanjare, twame turyamye amajanja twese umwase ntabice mu ryahumwe kuko muranzi ko yama yagerageje akatani kake kubira n'abene gihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa Kongo turahumba wa mugwi iterabwoba rende tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuha hasi kugwanya iyo migwi natwe rukwama twarikanuye.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Buvira n'inyeshamba za rende tabara ahubwo n'umwaka w'2020 mu kwezi kwa kane baragwanye. Mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'izobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo. Vedaste Gabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu tara kivuye.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, ibanki budandaje Banco Bu mu mpera z'umwaka yaribwe amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Igipolisi cataye mu mvuto abantu bane harimwo abakozi babiri b'iyo banki bikekwa ubwo busuma. Yaroje wika neza ari nayo bi muri Kenya niyo nkuru aduviti.
Ku cicaro gikuru c'igipolisi c'inyamiramabiri kiri muri komine Mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, niho umvugizi w'ubushikanganje bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mu ibanki budandaje Banco Bu. Yavuze ko bakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bifashishijwemo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata cy'ubuhinga informatique. Mu bahagaritswe n'igipolisi harimo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi, ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze abariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha. Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa Banco Bu bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano kugihe.
Ariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifite ubuhinga bwo gushobora kubatuza. Ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cyose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi aturararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefone. N'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo batanga amafaranga nana kubaha ngo ingurane ngo ifashanye bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga ifashanyo.
Trintas Gikwishaka umuyobozi mukuru wa Banco Bu nawe yashimiye inyamiramabiza afashije banki arongoye kugaruza izibwe, yongera ahanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko.
Nongira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana. Ibi nivyo biboneye kandi ntibisiba gufatwa. Hanyuma mpanura n'ugwaruka gubu kuko muravye abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ivyo babiri yakuya nkabo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi. Birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo ninge nibanki yacu gerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakabononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga nayo abanywanyi bacu.
Kugeza ubu amamiliyoni 70.5 yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega cya Banco Bu. Amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya, ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari. Igipolisi kimenyesha ko ubudosi yerekeye ubusuma yamaze kugezwa mu minwe y'ubutungane. Mu Burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu Gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa. Igicaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka 2 n'ihadaha bigenda itandukana ku bihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eroje kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye bijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta ya Niger yabaye irahagaritse mu kiringo cy'iminsi 30 ingingo yari yafashe y'ukwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda bari bahari ku bwumvikane bw'ico gihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abantu 8 iyo ngingo yari yerekeye bazokomeregwa kuguma muri ico gihugu muri ico kiringo mu kurindira ko ikibazo cabo gitoregwa inyishu. Horeha Balagay, umufasha w'umukuru wa sentare yasubiriye sentare yashiriweho urwanda yarusha kugira ikurikirane ibyaha byakorewe muri icyo gihugu mu mwaka w'1994 niwe yatangaje iyo nkuru. Imisindwi leta ya Niger yari yabahaye yukuba bahavuye yari yarangiye ejo ku munsi wa mbere w'itariki 27 z'ukwezi kw'12 ku mwaka warayurangiye w'2021. Leta ya Niger yari yafashe ingingo y'ukwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diplomasi abanyarwanda 8 babaye abere ku byaha bya genocide bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u Rwanda co kimwe n'abarangije ibihano bari baciriwe. General Augustin Ndirimana wewe yabaye umwere ariko we akemeregwa gusanga umuryango w'iyo mu Bubiligi asanga n'abandi bakwiye kuvyemeregwa. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatanguye amubwira uko yakira ingingo ya ONU yasavye Niger kwisubirako
rukiko kuba warasabye ko icyo cyemezo cyaba gihagaritswe. Icyo kintu ni ikintu twese twashimye. Urukiko rwakoze umurimo rushinzwe yuko amasezerano nk'ariya atagira gutya ngo abantu bayajugunye batamenye uko bigenze. Ubwo icyo cyifuzo basabye ntawe utagishyigikiye, tukaba dusaba nyine uko ibintu byakomeza bikajya mu nzira, abantu ntibabe mu gihirahiro, bakashobora kugira ku byo bari babemereye bakagira mbese amahoro.
General Augustin Ndirimana, waburanishijwe na ruya rukiko rwa Arusha, ubana na bariya bagabo ubasiga Arusha baburaho berekeza, imibereho babayemo wayinyuzemo, ubyakira ute?
Nibyo kuko bariya bagabo twarabanye, twabanye muri prison, twabanye no muri safe house hariya bimurira abafunguwe baba yabere cyangwa se barangiza ibihano byabo. Mu by'ukuri ndabazi kandi nuko bamerewe uko bagi bamera hariya hantu ndabizi uko nanjye nabinyuzemo. Ni ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese ubazi uzi ibibazo by'abanyarwanda nta kuntu atavuga ati bariya abantu bakwiye kuruhuka bakava muri kariya kababaro, imiryango yabo ikava muri kariya kababaro, mbese ntibihere hariya ahubwo bikagera aho basanga imiryango yabo. Icyo nakwifuza rwose ni uko nabo bamerwa neza bakagera ku miryango yabo, biriya bikaba mbese nk'intambwe urukiko rukwiye kuzakomeza kugira ngo bagere ku cyo umuntu wese aba ategereje muri ubu buzima, kubana n'uwe rwose ndabumva.
Usanga ari iki kibuza ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika n'ahandi kwakira bifuza gusanga imiryango yabo?
Nibyo nasabye nk'uko nabo basabye yuko nasubirana n'umuryango wanjye. Ntabwo byoroshye ariko nabigezeho kandi si cyo genyine. Ntibyukumvikana ukuntu ibihugu tuzi yuko byateye imbere mu byerekeye kubahiriza amategeko, kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ikiremwa muntu, batakumva n'ikibazo cy'abariya bagabo yuko bakwiye gusanga imiryango yabo. Ntabwo iyo miryango isaba runi ko ibatunga, iyo miryango irasaba yuko abo bantu babasanga. Ni ikintu cy'ingenzi kigombye kubahirizwa.
Mbese wowe General Ndirimana, hari amahitamo wahawe yo kujya mu Rwanda cyangwa se gusanga umuryango wawe mu Bubiligi?
Yewe ntabwo nigeze mpitamo, nakomeje kugushaka ko nasanga umuryango wanjye. Ngirimana birakunda, ariko rero kuba baratubwiye bati ngo mudashoboye kujya hariya mwatuvira ahangaha mukaba mugiye mu bindi bihugu mutubwire ibyo mwumva mwajyamo, ibyo rwose barabitubwiye, barabiduhayemo igisubizo mu kibazo twari dufite nyine cyo kugira ngo tuve aho hantu. Cyarakunze kandi uzi ko hano mu Bubiligi atari je gusa bemereye navuga nka mugenzi Justin Bagambike Emmanuel na Kabirigi yanyuze hano rya General Kabirigi na Zabirinda Joseph aho bose ubirigi barabemereye baza basanga imiryango yabo umva rero yuko nta kindi kizabuzana n'Ubufaransa na Canada kuko abenshi ndumva rero bafite imiryango nta kizabuza kugira ngo bemere kwabo bantu basanga imiryango ubwo rero nkumva ko bariya ndanabazi cyane uko bateye uko twanabanye mu Rwanda ntabwo aribo bazaza gutera ibibazo.
General Augustin Ndirimana ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venuste.
Tumushimire Venuste kuri icyo kiganiro.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika tubandanya kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022 uzubabere umwaka w'amahoro n'amahigwe muze mutunganirwemwo n'abanyu. Muri uyu mwanya reka tubashikirize ubutumwa bw'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifurizanya umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022.
Nitwa Dusingiza Imana Diane, ntuye mu murenge wa Bushekeri, akagari ka Buvungira, akarere ka Nyamasheke. Ndifuriza umwaka mushya muhire inshuti zanjye n'abavandimwe, ababyeyi banjye Mukamanzi Berita na Ngendahimana Yeremia. Nifuriza inshuti n'abavandimwe batuye mu mujyi wa Kigali, bifurije umwaka mushya muhire, harimo Mama Rusi, harimo Rufonsi na Rufonsina. Nkongera nkifuriza uwo bita David, abo bose mbifurije umwaka mushya muhire kandi uzababere umwaka mushya w'amata n'ubuki.
Nitwa Mushinzi Imana Zipiriyani, akagari ni Buvungira, murenge ni Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Ndifuriza umusore wanjye washyingiwe uri Kigali bamwita Kunda bose n'umudamu we yitwa Cecile, nkifuriza umwaka mwiza umwana wanjye Gakuru uri mu Kirambo. Nkifuriza na papa na mama batuye muri Rugeregeri mu kagari ka Ngoma muri Nyamasheke. Bongo njya nkifuriza mushiki wanje utuye muri Ngoma mu mudugudu wa Kagarama naho ni muri Nyamasheke. Umwaka mushya muhire bose.
Nitwa Mukamanzi Berita, ni mu mudugudu wa Bushekeri, kagari ka Buvungira, murenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Nifuza kwifuriza umwaka mushya muhire umuryango wanjye, umutware wanjye n'abana banjye, abo duturanye mu mudugudu, abo mbifurije umwaka mushya muhire. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abakristo twasenganye mu itoro rya Rehoboti Christian Church bari i Kigali, abaririmbyi ba Korali Voice, Korali Uruhukiro bw'Abera. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire pasta wanjye Nirema Miri uri mu gihugu cya Kenya. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abavandimwe banjye bari i Kigali, Rufonsi na Nyirahabimana na Rufonsi Havugimana na Emmanuel Ngarambe. Mwongera kwifuriza umwaka mushya muhire abanyamasengesho twakuranye umurimo w'Imana mu itorero rya Rehoboti bari i Kigali, barimo Mukazahira Nyesi na Kumotariza Josiane.
Njye nitwa Sobukino Dusabe Jean Pierre, ari mu murenge wa Bushekeri, umudugudu wa Bushekeri, akagari ka Buvungira. Umwaka mushya muhire ndawifuriza murumuna wanjye Tuyizere Celestine, wajya nkawifuriza Mama Zera Kankera, wajya nkawifuriza mushiki wanjye Wizera Esperance n'umuryango wanjye wose turi kumwe.
Nitwa Nyirarukundo Therese, abatuye mu mudugudu wa Bushekeri, akagari ka Buvungira. Muramu wanjye atuye ku Ishara, nawe mufuriza umwaka mushya muhire dusangire n'abandi bose. Yewe ndawubafuriza bose.
Veronika Nyandi, nabo ntuye muri mudugudu, ari abavandimwe banjye n'abaturanyi banjye, umwaka mushya muhire tuzawurye neza. Hari Francoise Kanakuze, hari uwitwa Diliane Biserukwa, haruto mafabiani mani lafasha bose bose ndabivuze mwaka mushya muhire imani baha mahoro na rufose kayihuru
amazina yanje nitwa ni Atosha Katarina ntuye mu mudugudu wa Bushekeri akagari ka Buvungira mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke ubwa mbere na mbere mbanje gushima Imana yadushoboje kugeza uyu mwaka turangiza turuhumeka umukabazima uwa mbere nifurije umwaka mushya muhire no mukunzi wanje yitwa Bica mu maka Jean Pierre wa kabiri n'abana banje ukwiteka yemeko twongera kusoza uyu mwaka turi bazima aba gatatu nifurije ba mabukwe aho bari mu murenge wa Kagano hose bari uwitwa Rasheri uwitwa Mama Kararisa abo bose mbifurije umwaka musha muhire
abanyarwanda bose umwaka musha muhire kandi Imana itubesheho neza
njewe nitwa Mukasafari Solange nuye mu murenge wa Bushekeri umudugudu wa Bushekeri akarere ka Nyamasheke tifurize umwaka musha muhire musaza wanje witwa Mugwanashyaka Jafeti utuye mu kagari Kabanda hamwe n'umudamu we tifurize umwaka musha muhire mubyara wanje uri Kigali witwa Charles tifurize umwaka musha muhire mubyara wanje tuye ku Kibuye witwa Ishimwe Solange ndifuriza umwaka mushya muhire Rukundo Mariko uri kwiga muri kaminuza mu burasirazuba ndifuriza umwaka mushya muhire ishuti zanjye zose n'abanzi bose turi kumwe muri aka karere
Nyirabineza Makurata mvuka muri Buvungira umurenge wa Bushekeri karere ka Nyamasheke umuntu wa mbere ndifuriza umwaka mushya ni president wampaye inzu mbamo narabaga mu icumbi abandi bose nabo ndabashimiye umwaka mushya muhire na mama na warumuna banje na data wacu na mukuru wanje yo kuruhira
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi d'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru yakakanya agarukiye. Tusubiye kubifuriza mwese bakunzi bacu umwaka muhire w'ibihumbi 2022. Uzubabere mwese umwaka w'imigisha muze mu butunganirwemwo n'abanyu. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Now